Murabandanya mukurikirana ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki y'indwi z'ukwezi kwa kane umwaka w'2017 dusamiranira Washington DC kuri mikoro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Uyu ni umwanya wacu ikiganiro mukunda, ikiganiro murisanga mutegurirwa kandi mugashikirizwa ni Radio Ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi wa gatanu twagihariye abakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatanu. Ariko reka tubanze dusabe abaduteze amatwi ndetse n'umutumire wacu abanza twihanganire gato, mugenzi wacu Thomas Kamirindi adushikirize amakuru avugwa mu karere. Thomas.
Aloi, wiriwe neza namwe nshuti z'Ijwi rya Amerika, mwiriwe. Ku nshuro ya 2023 u Rwanda ruribuka genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. I Kigali, umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame ari kumwe n'umukuru w'inama nyobozi y'umuryango w'Afrika yiyunze Musa Faki Mahamat bacanye urumuri ku rwibutso ku Gisozi. Asumta Kaboyi, umunyamakuru wacu i Kigali, yarahari yakurikiye uwo muhango. Asumta,
wenda kumva Toma.
Hari ubutumwa bwahatangiwe?
Yego, Perezida Paul Kagame yatanze ubutumwa, yagarutse cyane ku bantu basigaye bafite inyito baha jenoside yakorewe Abatutsi, agaya cyane abantu birirwa bavuga bati ngo ni jenoside y'Abatutsi, ni jenoside y'Abatutsi n'Abahutu bari imbere. Icyo kintu yakigarutseho aravuga ati aba bantu ntabwo baha agaciro umubare w'abantu bapfuye, ahubwo batinda ku mazina baha abo bantu bishwe muri jenoside.
Naho uyu muyobozi wa Afrika yunze ubumwe hari icyo yavuze?
Yabivuze, nawe aravuga ati naje kwifatanya n'Abanyarwanda mu kaga bagize ati nkurikije ibyo nabonye hano byanteye ubwoba bwinshi, noneho nkatekereza ukuntu abapfakazi ari impfubyi izo zibayeho. Ariko aravuga ati nka Afurika twaje gukomeza u Rwanda twaje gukomeza bafite ku icumu, agashima intambwe Abanyarwanda bamaze kongera gutera yo kongera kubana.
Asumuta, rero ukomeze uturebere ibibaye i Kigali hanyuma uze kutwoherereza inkuru mu kanya. Ijwi rya Amerika. Eric Bagiruwubusa we yanyarukiye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, naho nyine habereye imihango yo kwibuka ku nshuro ya 2023. Eric, niko umuhango wari umeze ute?
Umuhango nk'uko bivuze mu karere ka Kamonyi hano mu murenge wa Runda waranze n'urugendo rwo kwibuka, ni urugendo rwatangiriye ku biro by'umurenge wa Runda rwerekeza ku murugezi rwa Nyabarongo cyangwa se ku mugezi wa Nyabarongo. Uyu mugezi by'umwihariko ufite amateka kubera ko umurenge wa Runda urabarura Abatutsi bari hejuru ya 80 mu bishwe cyangwa se bakabaho ngaho banazwe muri uwo mugezi. Ni ukuvuga ngo rero baragenda abarokotse jenoside n'abandi bifatanije nabo bakayana indabyo bakanaga muri uwo mugezi. Ni ukuvuga ngo kwa kundi bamwe bagiye bagira umwanya wo gushyingura ababo mu cyubahiro bo ntabwo bagize uwo mwanya, niyo mpamvu rero ku itariki 7 bagira uwo mwanya wo gufata izo ndabyo bakazinaga muri uwo mugezi. Ni ukuvuga ngo rero ibyo birangiye habaye ibiganiro n'ubuyobozi bw'umurenge. Ubuyobozi bw'umurenge kubera ko ubushize hagaragaye ingero z'ingengabitekerezo aho ibibazo byagiye bigaragara ko umwe mu bahagarariye umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside ibuka ngo bagiye hari abantu batazwi bagiye bajya kwituma ku rugo rwe nk'inshuro ebyiri, byaragaragara ko hari ingengabitekerezo ya jenoside. Umuyobozi w'umurenge rero yavuze ati mukore ibishoboka byose mwa baturage mwe bitongera kugaragara tukagira icyo gisebo. Muri rusange nibyo byaranze uwo muhango, niba nakubwira muri make.
Niko se Eric, nk'ibyo bintu byabaye ubwo ntabwo bigaragaza yuko abanyarwanda bose badasangiye batarumva kimwe amahano yabaye mu gihugu cyabo?
Muri rusange nk'uko bivuze nta guca ku ruhande, kubera ko wenda na mbere yaho yuko uyu muhango utangira hari izindi ngero zagiye zigaragara hirya no hino mu gihugu nkaha muri Kicukiro yewe na Nyamata baragaragaza buryo ki inka z'abarokotse jenoside zagiye zitemwa kandi bikagaragaza buryo ki ari ibintu bikunda kuba igihe cyo kwibuka kigiye kwegereza. Wavuga ko rero amateka abanyarwanda bahuye nayo asharira ntabwo bayasangiye mu buryo bumwe cyangwa se ntabwo bayasobanukira cyangwa se ntabwo bayumva mu buryo bumwe.
Eric, urakoze rero nawe uze kutwoherereza inkuru irambuye.
Ndabashimiye nanjye.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC nawo wakoze umuhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu Rwanda mu 1994. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yawukurikiye. Claver we,
Mwiriwe.
Wiriwe neza. Niko, uyu muhango wo wakozwe gute, wagenze ute?
Umuhango hano yarusha muri Tanzania uko byagenze abanyarwanda benshi cyane barenga amajana nk'atatu bari kumwe n'abatanzania bakoze urugendo rwabakwiye ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko barazunguruka mu gisagara hagati nyuma bagaruka gushyira amashugwe ku cyibutso cy'abazize jenoside cyubatswe hano mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko mu kigo cy'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko. Ariko rero byabaye bidasanzwe kuko hano yarusha house hari sentare idasanzwe ya unirwanya yo guhana abakoze ibonyabwoko mu Rwanda. Hari abantu 11 rero barekuwe cyangwa banangije ibihano byabo, abo ntibabonetse muri uwo muhango. Mbese utwara umuryango abanyarwanda baba hanze cyane cyane muri Tanzania akaba yasabye ko bose ari ikigongo bagasubiye gucama c'amavukiro mu Rwanda.
Abo bantu uvuze baracyari aho ngaho Arusha, ntabwo barabona ibihugu bibakira.
Aba bantu 11 baracyari hano Arusha, bamaze imyaka itari mike, bamwe bamaze 10, abandi 5, hari n'abamaze nk'6 barekuwe, abandi nabo barekuwe kubera bamwe barangije ibihano byabo, abandi nabo kubera bagezwe abere. Ubu rero barembye ko ari ibihugu byo bakira, ariko ubu nta gihugu na kimwe kirabakira. Bo bakavuga ko n'ubu basa nk'uko bafunzwe naho barekuwe.
Pierre Claver, nawe rero uze kutwoherereza inkuru irambuye. Ijwi rya Amerika. Noneho n'umuryango w'abibumbye ubwawo wagize itariki ya 7/4, umunsi wo kwibuka buri mwaka kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hirya no hino ku isi imihango irimo gucece ku munota, gucana buji n'ibiganiro mbwirwaruhame ku mahano yabaye mu Rwanda mu 1994. Naho mu Burundi abanyeshuri ba kaminuza y'igihugu bahagaritse amasomo nk'uko bari babiteganije, usibye abari bafite ibizame byari bisanzwe biteganijwe. Mu bandi bose nta n'umwe wagiye kwiga. Aloyizi, umwanya ni wawe n'abatumirwa.
Urakoze Thomas Kamirindi. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga nk'uko bisanzwe buri minsi yose.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, ikiganiro muri Isanga, ikiganiro giharirwa abakenyezi buri munsi wa gatanu. Isosiyete y'ubucuruzi y'Abanyamerika ihingura imiti Johnson and Johnson mu kwezi gushize kwa gatatu yarahaye agashimwe umukenyezi w'umurundikazi Françoise Nibizi. Icyo gikorwa cyabereye mu gisagara cya Cape Town mu gihugu cya Afrika y'Epfo Madame Nibizi n'umuyobozi nshingwabikorwa mw'ishirahamwe Sakode gihaye guteza imbere amagara n'iterambere ry'abakenyezi mu Burundi yahawe ko gashimwe k'abantu bagize uruhara kurusha abandi ku mugabane wa Afrika mu guteza imbere amagara hamwe n'isuku ry'abakenyezi. Mu bandi bantu bahawe ko gashimwe harimwo abaserukiye ibihugu vya Liberia hamwe n'Uganda. Mu kiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika twatumiye Madame Nibizi, turifuza ko atwiganira ibijyanye na ko gashimwe ndetse atubwire n'ibikorwa vya Sakode bigamije kwiterambere ry'umukenyezi mu Burundi muri rusangi. Mwiriwe Madame Françoise.
Ego nabahaye mwiriwe.
Ego me turabakeje ubwa mbere kuri aho gashimwe.
Murakoze cyane.
Ego tubabaze ako gashimwe kikakira wiyumviriye gute?
Ako gashimwe kikakira narajyohewe cyane kuko kumva yuko nashoboye gutorwa mu bantu bashika 500 bari bagerageje guhiganira ako gashimwe. Murumva ko byari ibintu biryoshye cyane. Numvise nederewe, numvise nkunze cyane abantu dusanzwe dukorana ngaha mu ishyirahamwe rya Sakode, kuko agashimwe naho ari jye nagiye kugatora. Ni ishyirahamwe ryose ryari ryagakoreye, ni ukuvuga ko ibikorwa dukora tubikorera hamwe, sije nyine ndabikora. Numvise abakodi dukorana bose ndabakunze, numvise nkunze abo bose badufashije. Ko icyumvire icyatumye turonka ku gashimwe no kubera twashoboye gukora ku innova, ico bita mu gifaransa innovation, agatambara abana babigeme cyanke abakenyezi badafite uburyo bwo kugura icitwa cotex iyo bagiye mu butinyanka, agatambara bashobora gukoresha kandi aho gatambara umukenyezi cyanke umwigeme adafise agahutu ko munsi kajya bita udukareso, arashobora kukambara konyene akaheza akagenda ku ishuri ari umwana w'umukobwa cyangwa w'umukenyezi akabandanya udukobwa twe twa misi yose. Rero numvise nezerewe cyane, numvise nezerewe nshimye abo bantu badufashije ubwa mbere kugira dushobore iyo innovation yacu tuyitangure, amakani n'abakozi bose dukora. Numvise mu mutima wanjye kuko nezerewe. Yego,
urakoze. Yego, kuri wewe none ako gashimwe gafise iyihe nsiguro?
Kuri jewe ako gashime insiguro gafise nuko hariho abandi bana benshi babigeme cyangwa abakenyezi bagiye kuronka dutambara batashobora kuronka icyitwa cotex, kuko ako gashime gasigura yuko ishyira hamwe Johnson and Johnson bazoduha uburyo kugira ngo dushobore kuba ko gwiza ungene tukora ubwo butambara, kuko ubu ibyo twakora byose twabikora dukoresheje intoki. Nivyo turasama amamashini yo gushona, mugabo ibindi nko gukata ibitambara, kubitekera, utuntu twinshi twabikoresha intoki. Ariko kugako gashimwe izo dutuma dukora udutambara twinshi mu mwanya muto, kuko tuzaba twaronse ibyuma, twaronse n'andi mamashine abishoboza kuba twokora udutambara twinshi mu kanya gatoya. Rero muri jewe ako gashimwe ico gasigura ni uko mbona neza yuko tugiye gukora ubutambara bwinshi, hanyuma kandi dukoze ubutambara bwinshi no kuvuga hariho abana babigeme benshi cyane cyane bari mu mashuri bajya bahora basiba ku ishuri kubera batashoboye kuronka uburyo bwo kugura cotex, cyane bajya bahora bagira indwara mu bihimba by'irondoka kubera bakoresheje ibintu bicafuye. Abo bose muri jewe mbona ko ari abana bagiye kugira amahirwe bakaronka ibikoresho byiza izo batuma baba mu butinyanka bwabo mu gateka, icyo twita dinite. Muri jewe rero muri ako gashimwe gasigura yuko hariho abana benshi bagira baje mu bitetegwe mu bimaramare, nkuko benshi bayitubwira yuko iyo batarutse icyo bakoresha nk'iyo bakoresheje ibintu bitari byiza ugasanga birabamara amaje bagiye ku ishuri bakamaramara. Muri jewe mbona ko hari abana benshi bagira bakiri ibyo bimaramare. Hanyuma kandi n'ikindi nacyo aho gashimwe isiguro yacu kuri jewe isigura yuko hariho n'abandi bakenyezi benshi, ko iyo turiko dukora utwo dutambara hariho abakenyezi duhamagara tukabigisha ingene badushona. Muri jewe hariho rero abakenyezi n'urwaruka benshi bagira baronka akazi.
Ego, ego. Sa kode ni shirahamwe rimwe mu mashirahamwe atari make y'abakenyezi ndetse aharanira n'iterambere koko ry'abakenyezi ngaho mu Burundi. Niki cyatumye hatogwa sa kode kugira ihabwa kugashimwe imbere y'andi mashirahamwe tuzi atari make y'abakenyezi ngaho mu Burundi?
Icyatumye batora sa kode ni ukubera icyo nari mpejeje kubabwira, kuko aba ishirahamwe Johnson & Johnson barondera igihe baransa bahimiriza iyo ico bita mu Gifaransa iyo competition, baravuga ko bashaka imigambi bwa mbere na mbere iri inova mu Kirundi, bavuga ko ari imigambi mishasha itari bwaboneka, hanyuma kandi ari imigambi ijye guteza imbere umukenyezi, ijye gufasha umukenyezi kubijyanye cyane cyane n'amagara yiwe, kandi ari migambi izotuma koko n'umwana w'umwigeme yorohigwa mu magara yiwe. Nicyo gituma sakode kubera ako gatambara twise agateka, uwo mugambi wa sakode agateka watowe mu yandi migambi, yindi migambi myinshi, kuko ako gatambara kitwa agateka uretse ngari Burundi muri Afrika hose je niba nta na hamwe bakora agatambara nkako dukora, kuko nta na hamwe bakora agatambara umwana w'umunyigeme cyangwa umukenyezi agiye mu butinyanka ashobora kwambara niyo adafite ikareso akakambara, ko twaragakoreye utugozi umuntu yambara akakambara akagenda mu mirimo cyangwa ku ishuri atagorane n'imwe bimuteye. Rero ahanini gituma sakode yaratowe nuko twari dukwije ibyo Johnson & Johnson yasaba, yuko bashaka imigambi mishasha, icyo bita mu Gifaransa innova, kandi imigambi uretse kuba innova ijye gufasha abantu benshi muri kominote, ijye gutuma cyane cyane abakenyezi ingorane bari bafite zijyanye n'amagara yabo cyangwa imibereho yabo, izo ngorane zivaho. Icyo gituma rero iproje yacu yitwa agateka, uwo mugambi wacu witwa agateka watowe mu yindi migambi myinshi ngaha mu Burundi no muri Afurika.
Ego, ishirahamwe ryanyu rifasha abantu bameze gute? Ndiko mvuga iyo umuntu ashinze ishirahamwe abafise icyo bita imbono kubona kure icyatumye arishinga, tubabaze icyatumye kibahagurutsa mukiyumvira gukora utwo dutambara, hari icyo mwari mwabonye gihaze mu Burundi?
Ego, nibyo uzuvuga, nibyo iyo umuntu ahagurutse gukora gushinga ishirahamwe afise imbono cyo bita vision. Rero igituma ntahagurutse gukora sakode ahanini nk'uko ibikorwa byose dukora ngaha mu ishirahamwe bitumbereye guteza imbere umwana w'umwigeme n'umukenyezi cyangwa umujene uwo ari wo wese, yaba umuhungu cyangwa umukobwa, mugabo cyane cyane dushyira imbere abigeme abakenyezi. Ni ukubera narabona mu kibano cyanjye je ndi umurundikazi navukiye i Burundi nakuriye i Burundi, ndabona yuko hariho haracyariho ingorane zikomeye ku bijyanye n'ingene umwana w'umwigeme akura, ibyo by'ubutinyanka n'ibintu mu mico y'Ikirundi bitavugwa, uko rero bitavugwa niko bifite ingorane nyinshi. Nicyo cyanantumye niyumvira gukora ku gatambara, ko narabona ingene abana babigeme benshi iyo batashiwe kuronka ku gatambara mu gihe bagiye mu butinyanka, ingene basiba ishure hama kubera basiba kenshi ntibubahuke no kubivuga ku ishure, kubera ujya mu yigisho usanga ari nk'umugabo bagatinya kubimubwira, bakaheraho rero bakihebura, uko bihebuye bakaca baheba ishuri, baheba ishuri bakaca bataha muhira bakarongorwa si imyaka 14, bakaca batangura kubyara si imyaka 14. Ugasanga rero ni ngorane, ni nacyo gituma i Burundi abantu baguma bagwirirana, kubera usanga umuntu atanguye kwibaruka si imyaka 14, 15. Hanuretse n'ibyo abakenyezi n'ukuri haracyari ikibazo kininiya. Uretse yuko nyine abarongozi bariko baragerageza kubikora, mugabo hariho ingorane ikomeye cyane. Urabona umukenyezi ngaha i Burundi n'umukenyezi iyo ntatorana ntameze ntabonwa kumwe n'umuhungu, tuvuye nk'umukenyezi yagiye mu rugo akagira ingorane mu rugo asubiye muhiri wawo uwo ntabari umukenyezi yakiriwe bamwe basaza biwe baca batangura kubi ni nacyo gituma n'abakenyezi benshi dukoresha ngaha bashona ako gatambara nababwiye kitwa gateka benshi bafite izo ngorane n'abakenyezi bari ugasanga barabyaye nk'umwana yego hanyuma ugasanga umuhiri wabo ntibabibone neza bakaca babangaza cyangwa ugasanga uwo mukenyezi yaragiye mu rugo nibyo yarahavyaye kabiri mugabo ingorane ziraba agerageje gusubira iwabo basaza be baramwirukanye acagaruka mu gisagara ugasanga rero ni ingorane zikomeye haracariho ingorane ikomeye cyane ku bakenyezi ngaha mu Burundi.
Ego urakoze ikiganiro muri sangani ikiganiro giha akaryo abifuza kugira ico bashikirije mutumire ni madame nibizi Françoise n'umuyobozi nshinga wikogwa mwishirahamwe Sacode ishirahamwe gihaye guteza imbere amagara n'iterambere ry'abakenyezi ku murongo wa telefone turamaze kuronka abagomba kugira ico bashikirije Fabiola mwiriwe Fabiola muhagaze he
Narungundu
Inyankundu komine yahe province yahe
Komine Makebuko intara ya Gitega
Ego murafise ico mushikiriza canke munganira uyu mutumire
Ego cyane kuva iyo sakote ije baduhaye abo bantu zenya udutambara dukoreye
Ego baratuba ego bandanye
Twahora dukoresha udutambara dusanzwe hanyuma iyo tugiye kwishure tugatashya nko kunkuza hanyuma batana udutambara dukoresha kweri utwo dutambara twakoresha kare batatuzana utwo tuntu zenye twarashobora nko kutashya kwishure haheze n'amasaha ntabiri twaca tujya gusaba nk'uruhushya kwishyura abaprefe twaca tutaha guhindura rero utundi dutambara byaratuma kandi tutuzana n'imputa kubera byatumyoye nko ku matako ariko ubu iyo batuzana utwo dutambara ntidutobora ngo dushyishyire imputa kandi niyo tutambaye n'udukaretso turashobora kugenda nko kwishyura
ubu rero murajya ku ishuri iminsi yose ntimusiba na rimwe
ntidusiba kwe
hari abandi atari wewe mwaba mwiganye ni bangahe mwigana bashoboye kuronswa nabo utwo dutambara
ni benshi bashoboye kuturonka muga ntitubana hafi
birabatuma umwimbu ku ishuri uba mwiza canke hari cyahindutse ku bijyanye n'amanota ku ishuri kubera utwo dutambara twaje
kubera kare twarashobora kugutaha bagasigara abayiga abandi banyeshuri ariko ubu ntitutaha kandi turabona ko tubisama atameza ku mashuri
ego ni vyiza murakoze ndumva yuko igikorwa ari ciza tugaruke kuri madame Françoise nibizi uyo Fabiola hari ico wo muvuga ko canke hari ico umwunganira
Fabiola avuze uko duhora dusanzwe twumva abandi bana benshi maze guhutwa dutambara babivuga n'ukuri uca wumva biryoshe iyo umwana ariko aravuga gutyo uca wumva ko umwana kandi ubonye yishimije kuguma abandanya ku ishuri ushobora ko ari umwana azovamo ikintu nyine abo nibo bashikiranganje ejo nibo bazatwara igihugu ejo nibo bazatuvura ejo nitwe twarashaje ucumva rero biryoshe nico nokunganira
egome urakoze turafise n'uwundi munywanyi kuri telefone Jeanne mwiriwe
Mahoro.
Ego, Jeanne muhagaze he?
Duhagaze mu kigo cya Sacode.
Ego, mukora na Sacode.
Ego.
Mukora uduki hari icyo unganira umutumire?
Dukora mu gateka aha muri Sacode. Ike dukora ubwo butambara bita ama serviette. Umudamu nyakubahwa Françoise ahubwo aragaheza igwa n'Imana. Ko jewe nari ntwitse maze gutwika ngenda subira muhira aho nakora baca baragabanya abakozi bamaze kugabanya abakozi nanjye bangabanyamo kubona umuntu afite indi waje kadakora ibintu biruhije cyane cyenda tahamuhira maze gutahamuhira ndanumva namaze kwibaruka uko hari umudamu witwa Françoise ariko ararondera abakozi abigeme n'abadamu batishoboye cyane mbwa bashaka kubateza imbere maze kubyumva nanjye ndagenda maze kugenda yaranyakiye ntiyarabiye ngo mfite umwana muto kuko bashaka abantu ngo batere imbere asarama akazi amaze kuma akazi kuva mu kw'icyenda kw'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo nyine acatangura kumpemba nukuri ndamushimira kuko yambaye umushahara ukwiye ndamushimira ko yatumye nisumamwo aho na namaze kwangaza umutima sinasubiye kwangaza umutima kubera agashahara mpemba nukuri imana imuhezagire niyo mpamvu mvuga ati baragahora baraza ubutambara nubwo kandi duhembwa arawudufashisha kandi kuko nk'abakenyezi ndamushimiye uwo mubyeyi
ego turumva yuko ibikogwa bimeze neza madame Françoise turetse abo bigeme ndetse nabo bakobwa mukorana mufashisha bakaronka nubuzi ishira hamwe sakode kuva ari gitangura ikintu mwo kwishimira mwobwira abanyagihugu cyangwa abatwumviriza ati twebwe twaramaze gushika kuri iki kandi turashima mu ntererano twatanze mu gihugu cy'u Burundi nica
Jewe icyo nshima cyane cyane no kurinda shima icyo nishimiza cyane ndashima nk'abo bana tumaze guhereza ubwo butambara barashika ibihumbi cumi na bine ubu turamaze kubaha naho turazi neza tugereranije kuharura abo baba babukeneye barashika bararenga ibihumbi mirongo irindwi na bitatu mugabo turamaze guha nibakeye ibihumbi cumi na bine rero ndaryoherwa cyane iyo numvise abo bana batagisiba ku ishuri abo bana bakiba mu ubutinyanka bwabo babubamo nk'ibisanzwe n'agateka kenshi ibyo biranyohera cyane rero iyo ndabye nabo abakenyezi bakora ngaha bashobora no gutambara kumba ndababona bakizi ngene baba bameze nkabarabu ngene bameze harimo abakenyezi bari babaye mu ngo gutyo abagabo barase kubandikisha kurumva bari abakenyezi akaco bungura urugo umugabo witwa mama mariage ukacubona umugabo yambwiye ngo ubure ngo tujye kwandikwa nkawe ucabubona uti abonye ko ari umukenyezi asa akamaro mu rugo ureba bagira bamwandikishe izo mariage nishobora kumugene mba numva ziryoshe ari ibintu byiza cyane iyo ubonye umuntu mu buzima aryohewe abona ko mugani waba arahati atacangaza umutima ibyo ndabishima cyane ko ni ibintu bituma abakenyezi urumva turi ko dukora ni dutoye ndabizi ko ibyo muri sakode dukora ni bikeye mugabo igikuru burya iyo ubonye ibikorwa uri kurakora bivanye umuntu ahantu bikamutwara ahandi ukabona abana bariko bariga abana bariko bariga badasiba nibo bazoba abashikiranganji b'ejo nibo bazoba abaganga nibo bazoba abayinjeniyeri ibyo byose uba ubona yuko ari intererano ikomeye ku gihugu iyo abonye abo bakenyezi atari abana bakerera mu ibara atari abakenyezi bakerera mu ibara ko muri aba bashobora n'utudutambara harimo abakenyezi twakuye mu ibarabara bagenda barasega ubonye rero baravuye mu ibarabara kandi umukenyezi avuye mu ibarabara ni ukuvuga n'abana biwe baca bava mu ibarabara ukabona umukenyezi arasuye kugira icyo twita dinike arasuye kugira agateka mu kibano ciwe abana baragiye ku ishuri ubuso n'umukenyezi ari haruwaye neza inzu yiwe akayiriha mu rufasoni atarinze kujya mu bushurashuzi ubu ibyo byose ni ibintu byiza ko igihugu nicyo bamwe abantu bize baciye ubwenge igihugu nicyo bamwe abantu biteka igihugu nicyo bamwe abantu isonera rero twebwe muri sako de genda ndaryoherwa iyo mbonye ibikorwa byacu biko birashyika kuri icyo gikorwa
egome murakoze radio ijwi rya amerika ikiganiro muri isanga ikiganiro cy'abakenyezi kuri wa gatanu dufise madame Nibizi Françoise umuyobozi nshingabikorwa mu ishyirahamwe sakode gihaye guteza imbere amagara hamwe n'iterambere ry'abakenyezi mu Burundi turafise undi munywanyi kuri telefone Crispin mwiriwe
mwiriwe neza
ego Crispin muri he
muri komine Gihanga province Bubanza mu gihugu cy'u Burundi
ego mwumvise ikiganiro murafise icyo mushikiriza cyangwa ikibazo mubaze umutumire
nagambaze iyo ntwari umupfasoni Nibizi nkanze jewe gisumwe za musanzwe mukorera ku mburengano mwambwira ngo mwarifonze nawe ndababaze yuko ryoba rikoreramwo abapfasoni bonyene
Oya, oya na nitwa kuri shaba fasta ni wonye ne nivyo abo bashona utwo dutambara abakobwa nabigeme bakoresha harimo abafaso ni benshi mugabo harimo n'abahungu babiri abo bahungu babiri nabana b'abanyeshuri ibaza gusa iyo bari mu kiruhuko nabana baje ngaha kubisaba kwera bari bazigishijwe nabashiki babo kubishona rero kubera nabonye ko bakeneye udufaranga two kuriha amakaye abo bana twarabemereye nabana baza gusa mu kiruhuko mugabo uje ngaha uduhabona abana b'abahungu urashaka kuza kusura mutako n'ubitse ukore uri ngaha i Burundi uzohabona abahungu uzohabona n'abagabo nta hantu bakoresha abakenyezi wonyine haba
ni igikorwa cy'inkora mutima ku bisanzwe ibintu by'amagara y'abantu cyangwa iterambere nta muntu atabyifuza ko byose asagara haba mu gihugu hagati kandi hanze y'igihugu nagomba mbaze shaha mujyanye ko ku bisanzwe nasanze ikiganiro cyatangwe mwananze gato basi nabakurikiye nabambaze ishyirahamwe ryanyu rikorera hehe uwo barondorera hehe mbega uwo afite umutima nk'uwanyu yobasanga he kugira ngo bafatanye ingufu
ego mpemure
dukorera icyo bita siege ya sakode iri i Bujumbura mu irohero ya mbere kuri Avenue de France nijya nyene iri ku ambasade y'u Faransa ku nimero 12 mushaka murashobora gushika twamatwuguye kuva kwa mbere gushika kwa gatatu kuva saa moya na nusu gushika saa kumi na zibiri n'inusu
ndababwire vrema ndahacina ndi kuko ndumva ko ari igikorwa cyane gikenewe cyane gukorwa n'abantu bakiri bato na cyane cyane nk'abantu b'imiyabaga kuko nibo bagifite n'ingufu zo kubikora ni ukuri mukore mutera imbere imana ibatize umutima w'urukundo muwugumane hama n'abandi babyumva wari gukora igikorwa cyiza nabonyiriza n'abandi yuko bogira umutima nk'uwo wa mupfasoni
murakoze
egome arakoze Crispin ku bibazo abajije tugaruke kuri madame nibizi mu gihugu cyose madame mutora gute abo muha utwo dutambara ko dusanzwe tuzi ko mu gihugu hagati abafise amikoro make ari bake ndetse n'abigeme atari bake mu bakeneye utwo dutambara mutora gute abo muduha ko tuzi mu mashuri menshi abakobwa ni benshi mu gihugu cyose abakobwa ni benshi abakenyezi ni benshi mubikora gute
ngene tubikora aho tumaze kubushikana turamaze kubutwara Karusi Gitega mu Cibitoke Ibubanza mu Rumonge no muri Bujumbura urabona ntiturakwira igihugu cyose mugabo uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nibaza ko tuzoshobora gukwira Burundi bwose mugabo naho ndakudondaguriye izo ntara tumaze kujyamo ntituba dufise koko ibyo uvuze n'ivyo ubu niyo tugiye kubutanga ni ukuri ngaruka umutima wanje ubabaye kuko tugenda dufite udutambara ugasanga twatwaye nko udupake tw'abana bashika amajyana atanu mugabo kubera utwo dutambara bamaze kutumenya ugasanga hajye nk'abana igihumbi n'amajyana atanu urumva uhaye bamwe abandi bagasigara bona nyine bakurabumva n'ibintu bibabaje cyane ibyo nabyo kubera tuba tubinye biterwa n'uburyo dufise ubwo buryo nabwo ntitukura ahandi turadodora hirya no hino tugasaba amashyirahamwe nkunda guhaye nk'akarori ubutambara twatwaye duheruka gutwara mu Rumonge twaragiye tubwira ambasade zitazini ngaha mu Burundi turabwira tuti mu Rumonge hariho abana bashaka ubutambara baravuga bati twebwe uburyo dushobora kubaha mu buryo bw'abana amajyana atanu turabukora ubwo butambara bukwiranye n'abana amajyana atanu turabubashira bwa nk'aho tugiye mu Rumonge isare yari yuzuye tugiyeyo uko niko nshatse kukubwira rero kugira abo bana amajyana atanu nabingene twebwe sitwe tubatora nk'uko twamaze kuronka ubwo buryo nk'uko ambasade zitazi ntiyari yaduhaye ubwo buryo tucatubwira tucaduca kudabora kubarongoye ishuri abo bita abadepe mu ntara biro provincial ya education tukababwira tuti dushaka kuza gutanga ubwo butambara mu ntara iwanyu amadepe nawe atajya mu badirekiteri abo badirekiteri rero kubera ubwo butambara baba ari buke nk'ubu twagiye batoranije abana bavuye nko ku malise ane awo babigisha nibo baba babazi ati uyu mwana w'umwigeme niwakunda gusiya uyu niwakunda bakaduha amaliste nawe twe nituba twoshobora kumenya abana mashuri ngo tumenye tuti uyu niwa nibahora asiba niwe iwabo bakenye ibyo twe ntavyo twomenye tugenda dutora amaliste bonyene baduteguri tubabwira gusiga itigiri cyo tuzozana hamabo bakaduteguye amaliste y'ubutambara amaliste y'amazina dushitseyo rero ico dukora ntidushoka tubaho ubwo butambara ko tuba dushaka ko bamenya n'izindi nyigisho zijyanye n'irondo kajyanye n'amagara meza cyane cyane isuku rijyanye n'igihe cy'ubutinyanga ariyo video rero twateguye dushika tubereka inge n'umukobwa yabo ubutinyanga icyari cyo ari abana benshi bakubwira bati je nagiye mbona biza kubera ababyeyi batubaho kabenshi kubibwira abana babo turababwira ubutinyanka icyari cyo tugashaka kubibumvisha ko ari ikintu gisanzwe ikintu Imana yahaye abana babigeme n'umugisha kumu umukenyezi umukobwa agiye mu butinyanka ni ikimenyetso cyiza cyerekana ko bigenze neza ari umukenyezi azogwa azokwibaruka urumva tugerageza kwereka ko ari ibintu bisanzwe ko benshi ari gusanga babishyira ku imibyiro mwana w'umuti ari mu butinyanka ukabakamubona nk'uko ari umwana akiri umukoshi byose rero ndio tutangura tukabigisha hama tukabereka rero n'agasinema ako kavideo kerekana ingene umukobwa ari mu butinyanka akwiye kwifata ingene akwiye kugira isuku ko ni ibintu bitege bikenewe koko ku mukobwa ari mu butinyanka cyangwa umukenyezi agira isuku tukabibigisha duhejeje bakatubaza ibibazo byinshi bamafi ibibazo byinshi ko ucubona yuko n'abana batigeze baronka umuntu n'umwe wundi abibasigurira bagiye kutubaza ibyo bibazo rero tukaca tubaha ubwo butambara tuza turahamagara amazina abarongoza abigisha babo baduhaye haba tukaca dutekera tukagaruka
ego murakoze turafise uwundi munywanyi kuri telefone Alice mwiriwe
mwiriwe neza
ego Alice muri hehe
ajeho nitwa Nionize Alice ni mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Mwaro ikomine yitwa Bisoro
ego mwumvirije umutumire hari kibazo mu mubaza canke intererano
ego ndafise ibibazo canke n'intererano birashoboka ikazira mu mpana itanga
ego
nyakubahwa mutumire ndagushimiye cyane kuri kino kiganiro muri ko muraremesha ni kiganiro cyane cyane gikora ku mutima abigeme cyane abakenyezi rero namaze kubona yuko mwege mufise ishirahamwe yitaho cyane cyane ibijyanye n'isuku ry'abigeme hamwe n'abakenyezi na cyane cyane mu bihe bijyanye n'ubutinyanka hanyuma nagomba kubaza utwo dutambara numvise mukora kenshi na kenshi iyo umuntu adafise uburyo bwo kugura cotex arakoresha udutambara tw'impuzu zisanzwe nk'ibitenge ugasanga ntibimeze neza nk'iyo umuntu akenye akabura agasabuni ko kumisuga kamesuza amazi gusa icyo gitambara kirantikiheramo ama mikrobe bisanzwe kiguma kinuka kandi niyasubiye kugikoresha urumva yuko bitagenda neza ndibaza neza yuko ashobora kwanduriramo n'ama infection none mwebwe utwo dutambara mukora twumvise duhabwa cyane cyane abantu bantaho nikora none iyo akamesuye atasamuni afise mbega ayo ma mikrobe ubwo ntashobora kubananya asigarayo hanyuma akamutera izindi ndwara hanyuma akabazo kagira kabiri naka iyo mwebwe muri ko muraje gutanga utwo dutambara muravuze yuko mubanza gusigurira ugwaruka cyane cyane nuko numvise musigurira ibijanye n'ubutinyanka ibyari byo mukanaberekana ama video ndeka none amwicu giye ko numvise barabanyeshure abahungu mwa mwabasohoye baraguma ngaho nabo bakamenya ibijanye n'ubutinyanka koko nabo nyene byari byiza yuko babimenya ejo nabo bazokubaka izabo bamenye ibihe abakinzi babo barimo none ubwo abahungu boba basigana ngaho mu mashuri nabo nyine bakabibona hanyuma numvise yuko kandi utwo dutambara ngo dushobora gufasha
munyarutse
ipe yambara munsi akakambara konyene mbega kameze gute ubwo ko hariho abantu bava amaraso menshi niko bakikuzura bigashika umuntu akambaye akagira ingorane nka kugera asanzwe amera yambaye akuyakoresheje igitambara gisanzwe urakoze ibibazo neza
Ego ni bibazo bikomeye cyane reka duhe akanya Françoise nibizi amwishure.
Ego me ikibazo cy'amere yavuze ikibazo kijanye n'isabuni nivyo ico nokuri abajije neza ni kibazo kijanye nyene n'isuku uko twahora tudutanga ubu mwaka uheze nivyo nta gasabuni twashiramwe kuko ntitwagira bwa bironkera uburyo nitwari bwaronke abantu babitahura neza nkuko urumvu yarabitahuye yo baye umuntu atanga amafaranga nduva ko giye kuyamusaba inyarutsa kuyama ariko hari ababitahuye n'ukuri uyu mwaka turashiramo agasabuni ico ni ico kisabuni ni kintu kitazosura kugira kuko unye udutambara twose kanga uyu mwaka turashiramo isabuni muga ubwa mbere nta sabuni twashiramo nk'abaturose mu 2016 nta sabuni yarimo kubera kwari bwa bironkera uburyo ico ni cyambere hama icya kabiri yabaje ati iyo mutubwiye kubigisha abahungu tuba twabasohoye iyo tugiye gutanga udutambara kubera ari udutambara nyine tuba dushiriye abakobwa gusa abahungu ntibaba bahari mugabo muri sakode turasanzwe dufite inyigisho twigisha ugwaruka bose baba abigeme cyangwa abana b'abahungu kandi izo nyigisho nizo turashaka ko nabige n'abahungu bazimenya ko n'abahungu iyo video duhora twerekana izanye n'ingene umwana w'umwigemeye ifata ari mu mutinyanka iyo turi ko dutanga izo nyigisho zonyine tudafatanye no gutanga ubutambara turabyigisha n'abana b'abahungu kandi ibyo dukoresha muri sakode turabigisha mu tubikishije mu byo bita ubutumwa bugufi bugufi ibyo bita ama SMS turabarungikira ama SMS hama bakashobora kutubaza ibibazo hanyuma kandi natwe tukababaza ibibazo kugira tubone yuko bamenye inyigisho twabahaye rero muri uwo mugwi twigisha ducishije mu SMS cyangwa mu migwi duhora turonka ngaha muri sakode baza kureba amavideo ko kwa kabiri no kwa kane baraza kuyaraba harimo abahungu harimo n'abakobwa urumva nditwe kwigisha abana babigeme gusa aco twaba turi ko turakora twifuza ko umwana wese w'umurundi akura amenya ibyo bintu kuko n'ibintu kuko nk'uko abajije ikibazo yabivuze n'ibintu bikenewe ko n'umwana w'umuhungu abimenya nicyo gituma tubigishiriza hamwe bose hano ikibazo cya gatatu yavuze ati ako gatambara kameze gute kubera twavuze yuko ari agatambara umuntu ashobora kwambara naho yoba adafite ikariso ako gatambaro sinzi ingene no kagusigura utakabonye ingene gashonye ubwa mbere ho no kugira yuko ukambaye ntigashobora kumena amaraso n'abana b'abakobwa bamaze kugakoresha icyo baragishima cyane kuko iyo turiko turagashona hariho akantu dushiramo kagasashe mugabo agasashe gakomeye karinda n'amazi ashushe kujya kugatambara naho ukamesa mu mazi ashushe ako gasashe ntacyo kaba aho gasashe nivyo karatudima mugabo nico natwe nico twifuza ko abana babigemesha nk'abakenyezi bari mu mutinyanka batamaramara ko n'ibintu bimara amajigusi genda vyumva n'ibirashikira mugabo mara niyumvira n'ukuri inshikire nomaramara gose rero ntikava ntibitobora ukambaye abana hari abana batubwira ahubwo tukababwira ati ibyo si vyiza bakubwira ati genda kambaye mu gatondo mara ndagahindura ntashe mu isaha ya 9 ura turabwira tuti be mugerageza muhindure wase mugiye gukina hajya bagiye mu ni pose sayine ndabwo nukukungisha yuko na gatambara katamena amaraso hano ikindi nacyo karasa utugodi utugodi uri ya mwana yahamagaye ubwa mbere w'imake uko geragerageza sinzi ko yihute kubisigura mu bundi n'utugodi n'icyatumye dushyira kutwo tugodi nukubera twarabonye yuko abana babigeme benshi cyane cyane abigeme baba mu ntara za ruguru kubera ubukene abo bantu ntaho nikora nta kareso bafise usanga bafite ikareso imwe byari habambwiye ngo bafite ikareso zibiri mu badutiriranya urumva umukobwa wa mbere agiye mu kwezi mu butinyanka ntiwayambara agaca aha muri umuntu wiwe numvise n'ukuri ndenge numvise ari ibintu mu bwenge bwanjye ntazi naho nobibika abantu batizanye ikareso nicyo gituma rero twaciye twiyumvira gukora ako gatambara gasa utugozi kugira umwe wese yambare agatambara kiwe atagutizanya n'utwo tugozi baca batwibohera ko aha kuri taye ku masigo rero ngira sinzi imwaro ndazi ko tuzohashika uyu mwaka ko nababwiye yuko uyu mwaka tuzogerageza i Burundi bwose tuzogerageza dutware ako gatambara n'imwaro tuzokazana rero ube hafi wumvise tuje imwaro ucuza kugira ngo gatambara ushobore kukabara niba dako nashobye kwishura neza ibazo byawe
murakoze turafise nundi yifuza kukubaza ikibazo Pacifique mwiriwe
mwiriwe neza
Pacifique muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
cyane ngaha mu gisagara cya Bujumbura nagomba gushikiriza muri twese mu bato ari batse yakirakeje ku isamba hariko kumwe na gomba kumere nka mubasanyera no bizanye no tsambara tsambara yoba akubwa cyo kwanisha hano hasa bamwe mu bana n'ikora cyane nk'abanyeshi aba twese tubona yuko iyo nk'umuntu arazanye rwanda hari ari bahuye bana bora bo mu kitabo cy'atashira ko cyo kugira bega akaba yanavuze yuko iryo shira hamwe atabyo bifite cyo gukora ubutambara bwo kugira ibyo cyose kandi kaba n'umbizo yuko aheruka nyine n'ubuhanga cyane n'amatara y'abantu ati ndabaza ati none ko yarota kashime nta kundi yo kwegera abantu n'amashyira hamwe ku buryo yoshobora kumufasha cyangwa abantu boshobora gushyiramo icyahe cyangwa leta bagashyiramo icyahe ku buryo boshobora gukora udutambara dushobora gukwira igihugu cyose mbere tugashobora no kujya hanze ku buryo twoshobora kujya no ku isoko tugahurumbirwa na benshi mu gihe twoba ari twiza kabasha kongerere bikabasha kumuhesha agaciro bikomeye ku buryo byo tuma mbere n'izina ryiwe rimenyekana cyane akaba ari icyo kibazo nari nshatse gutanga amaherano bakoze
egome yakumvise madame Nibizi Pacifique mu mwishure
avuze neza nukuri naje na vifuza yuko agatambara kamenywa na benshi ngawe intumbero yanjye Pacifique suko zina rimenyekana intumbero yanjye nuko abana babigeme cyane cyane nico kintu kindagishinga cyane biga baja kwishuri bakiga hamwe umukenyezi yifuza twakora ashobora kuturangura ubutinyanka ntibumubere intambara kubera yuko ari umukene adashobora kuronka ibyo akoresha yari mu butinyanka nayo ubundi nibyo mu bikorwa byanjye bya misi yose nama ndiko ndarondera amashyirahamwe uretse n'amashyirahamwe hariho abana b'umutima abana b'abarundi baba bari hanze ugasanga bararaza ibyo dukora ibyo bita ku ma réseaux sociaux ya Sacode kuri Facebook cyangwa kuri Twitter bakabibona ukakibona baratubagije nimutubwire amanimero ya konti yanyu ukabona baratungikiye amafaranga ngo dutambara duherutse kugenda gutanga mu gatumba ni abana biga mu Bushinwa abana b'abanyeshuri biga mu Bushinwa bagiye hamwe baraterateranye n'ukuri abo bana ndabashoreye mu gatuma nababwiye nti nimuze nyine nababwiye nti nzobarindira muzoze mu buruhuko muzoze nyine kugira tujyane mu gatumba gutanga utwo dutambara bubise mu mutima wanjye ari ibintu biryoshye cyane ubona abana b'abarundi bari ko barafasha abandi bana batishoboye rero ibyo nibi bagatambara bamaze kukamenya mugabo mu bikorwa byanjye bya misi yose nico nkora kugihimiriza amashyirahamwe abantu bose bashaka kudufasha kuko nibyo nk'uko yabivuze Pacifique nige nari nagiye gutora akagashimwe muri Afurika y'Epfo nge nari nzi sinari bwaje Afurika y'Epfo ariko ari igihugu coba giteye imbere cyane mugabo nkeje kuronka agashimwe hariho abantu benshi baje kunyegera barambwira bati iyo ngorane nino iriho nta kuntu woza ukaraba inyene ako gatambara nino gashika ino mu mwaka uheze naragiye muri Chad kwigisha abakenyezi baba mu kambi y'impunzi nyene bakora ku gatambara narabonye ko ari ikintu bawurumbi nari ngiye kwigisha abakenyezi 20 gusa mwabo sare y'abayuje nkabona n'ingene ndabyifatamo kugira ibyo gukora ku gatambara muri Afrika ho ndabibye abantu besha bakenyezi ahantu hose mu ntara za ruguru ako gatambara nazi ko gakenewe rero Pacifique ni ukuri uvuze byiza cyane reka dusenge Imana idushoboze umugambi uzukure kugira aka gatambara kaze kamenywe na benshi abadufasha abade babe benshi kugira umukenyezi n'umwigeme babe neza mu butinyanka bwabo ntibibabe intambara
urakoze
turanagerageje kwishura
egome urakoze ngira yatahukiwe reka tu akanya nako Bernard mwiriwe
mwiriwe neza
muhagaze he murafite ico mushikiriza canke ikibazo
turi mu gisagara ca Bujumbura kashaka kubaza duhe mwiriwe kwanze umutumire
narahaye mwiriwe
hanyuma twashaka tubakeze kweri kuri ako gashimwe mwaheruka guhabwa kuko kubwo igikorwa cyiza muriko murakora cyo gufasha aba bana babigeme kubera turaze ingorane bahora nabo usanga ari nyinshi mu buzima bwabo bwa minsi yose ariko twashaka kubaza rero ingene mubigira kugira ngo aba bantu mukoresha muri iryo shyirahamwe ko numva muvuga yuko hari agashahara baronka none utwo dutambara mukora namwe muba mutugurisha amafaranga canke mudutanga ku buntu nyuma ikindi kibazo cya kabiri naho nk'ababa batwifuza kuturonka utwo dutambara eske baraza ahantu badusanga mudafise amabiro mukorera ko kugira ngo bamenye aho badusanga kugira ngo bashobore kuturonka bitagoranye tubaze twande twaratwa murakoze mugire umugoro wa mwiza
ego me madame Françoise
ni ibiza tambara nkuko nayo babwiye mu kumashuri tudutanga kubuntu mugabo sinzi ko yantahuye nababwiye naho tudutanga kubuntu hari bahariho uwaduhaya amafaranga kugira dushobore kudukora nabahaya karuriro ambasade ya Etazini gaha mu Burundi niyo yaduhaye amafaranga y'ukora utambara twabana 500 twashiriye abana bo mu gatu muri umonge bwo muri umonge abanyeshuri baburonka ku buntu mugabo ni ambasade ya Etazini iba yaduhaye amafaranga kugira ngo dushobore gukora ubutambara hama ukibazo cha kabiri yaradije adubati aho mu dusanga kugira ngo mubone mu abashaka kugira ubutambara aha kuri sakode sindi ko ikiganiro cyatanguye ari huri ushaka kumenya neza ibyo ugatambara woza kuri sakode turi kuri Avenue de France nimero 11 na 12 aho ubutambara bukorerwa hanze ko agateka uca winjira ngaho bacaba heza bakagusigurira murakoze
Egome imbere yuko twakira uyundi mutumire ndababaze aho kudutanga ku buntu tukaronkwa nabantu ndetse haciye n'igihe babanje kurindira umwanya munini nta mugambi uko mwodukwiragiza mu mabotike hagati mu gihugu tugafuma tugurwa mahera make ya cyane abo bigeme cyane abo bafasi bashobora kuronka kugira bashobore kuturonka n'ingoga
Egome ni nacho ishyirahamwe Johnson & Johnson rizodufasha gukora uyu mwaka bako gashimwe na ronse bazodufasha icyitwa marketing ntibazoduha amafaranga gusa bazodufasha twifuza n'ibyo ko ubwo butambara bujya ku masoko ubu kugira dushobore kugurisha agatambara kamwe twagakoze kaheze byadutwara amafaranga nk'10,000 ku gapaki agapaki kamwe no ngaha kuri sakode twaruguruye akabutike umuntu ashaka kuza afise nk'aba ashaka kukagurira azana 10,000 kugira dushobore gufakora agapaki karimo ubutambara 5 umwana w'umukobwa cyangwa umukenyezi ashobora kwambara mu myaka 5 ni nacyo gituma rero Johnson & Johnson izodufasha kugira ngo ubwa mbere dushobore kuronka ingene tubukwiragiza icyo bita ama point of production urabona tubikorera ngaha gusa mu gisagara cya Bujumbura mugaba turifuza kwigisha abantu mu ntara ingene babukora hama tukaca dushyiraho naho bugurishirizwa kugira ngo twe ntitwomare ubuzima bwacu bwose tuguma dutwara tuguma dushyira ubu nuko turi mu gihe cya mbere turi ko dushaka ko agatambara bakamenya babona ko ari agatambara keza ko ari agatambara gafite akamaro mugabo intambwe ya kabiri ngo dushaka ko mu ntara yose ni ukuvuga nk'ibyo kunda ubu nyine mugabo nko muri uyu mwaka dutangura tukavuga tuti muri ntara tuzoshyiraho abakenyezi n'abigeme batangure kubukoreraho kandi abashaka kubugura babusange ngaha icyo rero nicyo Johnson & Johnson bajya baduhaye agashimwe bazodufasha gushyika ko muri uyu mwaka
murakoze reka duhe akanya Jean Marie nawe Jean Marie mwiriwe
niwe neza
mwifuza gushikiriza iki muhagaze he
bo jende munyakibande muri komini sare halo
egome bandanye
nari fisha nagya shikiriza cyane kumushimira kuko ntiyitanze narya muri kigihe turimo tubona abakobwa basigaye baje mu butinya nk'abakiri bato bato byatera ingorane kenshi ugasanga ariko aragenda akibindabinda akabura uko yifata bivanye n'uko abafise ubukene bwo kugura cotex cyangwa ibindi ubwo bundi butambara cyangwa ikumbure ataba yarayaze n'abakuru we ngo bamubwire uko bimeze hanyuma akaba tunajyana buhaze mbega nta kuntu waba ariko barakora kugira abarare kuri uwo mwaka cyangwa kuwuza ko bafite nk'ishami Gitega ingozi cyangwa mu Cyankuzo murakoze
ego ivyo asanuari yabyishuye ariko
asanuari yabyishuye mu ego
musubiriremo ntacyo ntacyo mu kanya gato
ari byo tushaka gukora uyu mwaka
ego me ikiganiro ni muri sanga kwijwi rya Amerika umutumire ni madame Nibizi Françoise n'umuyobozi nshingwa bikorwa mu ishyirahamwe Sacode gihaye guteza imbere amagara hamwe n'iterambere ry'abakenyezi mu Burundi. Turafise umundi munywanyi kuri telefone Adelphine mwiriwe
twiriwe
ego me murafise ico mushikiriza
ego turafise dushikiriza kuri ikiganiro bisanzwe gihe cyarangiriye akamaro cyane gihe bisakora byariyo muzira nabyo ntabyiteguriye ndajya ngaho ndambura agasabuni mbura icyo mfasha mbura ikefe cya ruguru nagenda nta kimfasha wari mu muryango byari bimeze nabi ariko igishyirahamwe rimaze kuza by'ukuri byarangiriye akamaro ubu ndaronka agasabuni n'ubu umwana ariga ari ku ishuri bararonka icyo afungura araronka icyo yambara ndaronka agasabuni ko kumesurira nanjye nkaronka ingene nifashe mu buzima mu byo nkenera byose.
Ego me murakoze reka tugaruke kuri madame Françoise. Madame Françoise Nibizi mukorana gute n'ubushiranganje bw'amagara y'abantu i Burundi?
Ubushiranganje bw'amagara y'abantu nyene nibwo dukorana na cyane n'ubushiranganje bujejwe inyigisho kuko ubushiranganje bw'amagara y'abantu nibwo nababwiye ko dusanzwe dusinda imigambi dukoreramo ijyanye n'amagara y'abantu rero ubushikiranganje bw'amagara y'abantu turakorana tudakoranye urumva ntacyo ntidukunda ko tujya mu banyagihugu gukora mu benegihugu gukora tutafise imigenderanire myiza n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'ubushikiranganje rero bujyanye n'inyigisho nabo nyine turakorana kuko nababwiye ko duhora tujya mu mashuri ntidutwara ubutambara gusa dusanzwe dusise n'ikinyamakuru ari ikinyamakuru cyane kigwa ngaha mu ishyirahamwe ryacu Sacode n'ikinyamakuru cyitwa Jimbere. Icyo kinyamakuru rero kivugirwamo ibijyanye n'abakenyezi n'ugwaruka uretse kubigisha ibijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza turashaka ko ugwaruka cyane cyane ugo rutagize amahirwe go kujya mu ishuri biga ibijyanye ibyo bita entrepreneuria baba ugwaruka bamenya gushinga amashyirahamwe yabo turabigisha ingene ishyirahamwe ryiza riramari rishingwa ibikenerwa byose kugira ishyirahamwe rishinzwe rirame nyene rigende neza umuntu agira inyungu yunguke muri make tubigisha abakenyezi n'ugwaruka twivuga ko baba ari abantu bateye imbere nk'uko icyo kinyamakuru cyitwa Jimbere dushaka nyene ko bajya imbere bagatera imbere yego dusanzwe rero turakorana n'ubwo bushikiranganje bujyanye n'amagara y'abantu kuko ahanini ibyo twigisha byose byinshi bijyanye ku magara y'abantu mugabo kandi amagara burya umuntu atafunguye ntiyogira amagara meza kandi burya ego
me murakoze madame Françoise Nibizi reka tubashimire kuri akanya mwaduhaye
murakoze cyane nanjye ndabashimiye
reka dushimire nabo bose bagize uruhara muri iki kiganiro ndetse tubamenyesha yuko kigarukiye ngaha tubibutse yuko mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu makungu ariho bibuka batangura icyunamo cy'indwi yose yo kwibuka abasize ubuzima muri genocide yabaye muri ico gihugu cy'u Rwanda. Kiganiro muri sanga cyo kuri uyu mwanya kigarukiye ngaha ariko ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mugume ku ma radio yanyu.
Genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda yasize ibikomere ku mitima ya benshi bakeneye kuruhuka intimbi baguye twibuke twese tubakomeza umutima mu banyarwanda. Rwanda twibuke genocide abacitse kwicumu ishavu ryibaherana kuko hari amahirwa zanwa no kwizera zirikana gutera ikirenge mu cyabawe igihe bari bataratuvamo